Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteza amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Jenny, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho icyo gihugu kiriko kiritegurira amatora ku nzego zose zigize igihugu. Ayo matora atekanije kuba mu kwezi k'umunani, hazohuriramo kandi abantu bashika ku 308,000 bemerewe n'umurwi ujeje gutunganya amatora kwiyamamariza ibibanza bitandukanye by'ubuyobozi, harimwo n'abakandida bigenga biyamamaza ku giti cyabo. Imyamamazo iza yaratanguye aho muri Kenya mu gisagara cya Nairobi, kikaba kiri mu bibanza bihiganirwa cyane kurusha ibindi bivuye ku kamaro kanini umurwa mukuru ufise. Peter Kenneth numwe mu bakandida batanu bahiganirwa icyo kibanza, batatu mu bahiganirwa icyo kisagara harimo Kenneth n'abandi bigenga. Kenneth yahoze ari umushinga amateka, akaba yari yamamarije murantunga, akaba yari yamamarije ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu 2013, aho yari yaserukiye umugambwe The Kenya National Congress. Yamara ntiyashoboye gutsindira aya matora muri kino gihe, akaba azo kwiyamamaza nk'umukandida yigenga. Bivuga ko urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi Jubilee hamwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi National Super Alliance ariyo ifise ingufu kurusha iyindi ku rubuga rwa politike. Akarere ko muri Sahara y'Epfo gashobora kuzokoresha amafaranga arenga inshuro zibiri zayo kahora gakoresha mu gisata cy'indwara y'igisukari uhereye ubu gushika mu 2030. Aya mafaranga harugwa mu miliyaridi 52 z'amafaranga y'amanyaburaya. Ivyo byasohotse mu cegeranyo cya Sowe n'ikinyamakuru cy'ubuvuzi gikorera mu Bwongereza, aho kivuga ko icyo igice cy'aya mafaranga akoreshwa n'abarwayi b'igisukari mu gisata cy'ubuvuzi n'uburaro bwabo. Ishirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS rivuga ko mu 1980 abantu bakuze bagendana indwara y'igisukari bangana n'imiliyoni 4. Mu 2014 ku mugabane wa Afrika baharurwa mu miliyoni 25, akaba ari cyo gice iyo ndwara hiyongereye cyane kurusha iyindi mice y'isi. OMS ivuga kandi ko indwara y'igisukari yahitanye abantu bashika ku miliyoni n'igice mu mwaka wa 2012 wonyene. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yasatiriye mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin ku bijyanye no kwivanga k'Uburusiya amatora ya Amerika yabaye umwaka uheze w'2016. Hari mu mubonano wabo wa mbere bagiranye amaso mu yandi kuri uyu wa gatanu, nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika na yandi makungu Rex Tillerson. Tillerson yatangaje ko Perezida Putin yahakanye ibyo birego byose. Sergey Lavrov, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya na yandi makungu, yatangaje ko Perezida Trump yemeye ibyashikirijwe n'Uburusiya ku bijyanye n'uko ataruhara Uburusiya bwagize muri ayo matora. Tillerson yavuze kandi ko abo bategetsi bumvikanye kuzobandanya icyo kiganiro mu ntumbero yo kumvikana ku buryo Uburusiya butosubira kwivanga mu buzima bwa Amerika muri kazoza. Avuga ko bigoye ko ibyo bihugu uko ari bibiri byumvikana kuri icyo kibazo, yamara ko bagiye kwitaho uburyo bwo gutera intambwe baje imbere. Abategetsi bumvikanye kandi ku bijyanye no guhagarika intambara mu bumanuko bushira uburengero bwa Siriya. Israel na Yordania navyo nyene bisanzwe bisangira urubibe na Siriya bikaba byiyemeje guhagarika intambara, ingingo byatangajwe ko izoshirwa mu ngiro kuva kuri uyu w'Imana. Perezida Donald Trump wa Amerika yongeye kandi arabonana na mugenzi we wa Mexico Enrique Pena Nieto, nako ku ncuro ya mbere kuva atanguye amabanga yo kurongora igihugu mu kiganiro yahaye amenyesha makuru aho yari mu nama yo mu G20 kibera mu Budagi. Perezida Trump yagarutse kubijyanye n'uko Mexique yori amafaranga yo kuba ku ruhome rugabura ivyo bihugu kwa ari bibiri. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Mexique na yandi makungu yatangaje ko ikibazo cyo kuba ku ruhome kitari mu byo abategetsi babiri baganiriye. Perezida Trump yatangaje kandi ko umubonano yagiranye na Perezida Peña Nieto wabatumye kugira intambwe zikomeye mu biganiro byo kumvikana ku migenderanire yo guhanahana ibidandazwa mu karere ka Amerika y'uburaruko. Perezida Peña Nieto yatangaje ko iyo nama izobafasha kubandanya ibiganiro bijyanye n'iyo migenderanire, bivuye ko Perezida Trump yiyemeje gusubiramwo ubugiye migenderanire isanzwe itunganijwe. Igihugu cha Pakistani cyatangaje ko cyashimishijwe n'ingingo y'inama y'umutekano ya ONU kubijyanye n'uko yatangaje ko umurwi Jamaat ul Ahrar wari umugwi w'iterabwoba. Ni mu gihe uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa Pakistani umaze kwitirira ibitero bitari bike bimaze iminsi bikorwa muri ico gihugu. Uwo murwi witandukanije n'umuhari w'abatalibani kuva mu 2014 ubu ukaba ukorana n'umuhari wa leta ya Kiisilamu, ukaba kandi ukora ibitero mu ntara ya Nangarhar iri mu karere ka Monpand ku nkengera za Pakistani, nk'uko vyatangajwe n'ibimenyeshamakuru vya ONU kuri uyu wa kane. Uwo murwi washizwe mu migwi y'iterabwoba ukaza ucufatirwa ibihano by'ubutunzi bwawo kwakwa impusha zo gufata ingendo hamwe n'uburenganzira bwo kwinjiza ibigwanisho.
Mshimiye mugenzi wacu tugeje ha makuru avugwa ku isi ijwi rya America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabara mukije ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya America risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kiganiri wanyu mu ntara cama kiremeshereje muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane ni nahaso.
Tarabanyishuri batari bake batashora kuronka indaro hafi ishuri kurako atamacuti bafise hafi yawo cyane kuberako atashuri iri hafi yawo. Hariho rero abanyeshuri ngira ngo mu ntara yomenye gitikiri cyabo ngene bangana bashobora guhura n'ingorane ku birongingo.
Uyu numushinga ntaye Joseph Ndayisaba umuhinga mu vyindero akabari numwigisha muri za kaminuza agerageza gusesangura zimwe mu nkurikizi zishobora kuzokora ku banyeshure ari nkahamwe amashure y'uburaro mu Burundi yoshigwa mu minwe yabikorera utwabo. Iyo nkuru iri muzotugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho abayisilamu bo mu ntara ya Gitega babandanya batera ivyatsi ingingo ya leta itegeka kutarenza umugore umwe. Abatanditswe nabo bakiyandikisha muti kubera iki batera utwatsi iyo ngingo.
Iryo tegeko ryo kwandikisha umugore cariza guhonyanga amategeko y'Imana rumva ntituyongere umugore wa kabiri kandi Imana yaraduhaye uruhusha twiyongere.
Nuko rero bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara ivyo ni bimwe mu vyo tugaruka ko mukanya. Turabatumiye kandi kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abahinga mu bijanye n'inyigisho mashure babona ko itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritunganya gushasha amashure afise uburaro harimo kusha mu minwe yabikorera utwabo rishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshure batari bake bo hagati mu gihugu. Ku ruhande kw'abajejwe gutunganya amashure yegamiye Ekleziya Katolika nabo nyene barasaba ko hofatwa ingingo ziherekeza iyo tegeko. Umunyamakuru wacu Diane Ndonsa amaze iminsi adukorera urukurikirane rw'inkuru kuri ico kibazo abitugire kumuriri.
Kubw'abajejwe gutunganya gushasha amashure yegamiye Ekleziya Katolika mu Burundi babona ko itunganywa gushasha ry'uburaro ritobukuraho nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka uheze Patiri Kazitonda Jean-Marie ari na warongoye ibiro bijejwe ayo mashure avuga ko uburaro bufise akamaro kanini harimo no gutegura abazorongora igihugu muri kazoza.
Ubujya umunyeshuri yakuze yiga kubana n'abandi benshi cyane gose. Hari ibintu bikuru bikuru aronka ubundi atigeze abana n'abandi adafise, ariga kwitanga, ariga kubaha, ariga gusonera utuntu twa muntu, ariga kubana n'abandi mu budasa bwabo, mu butandukane bwabo, abakene, abatunzi bose bakaja hamwe kujya basangira utwo nyine two muri interna, bakajyama hamwe, bakaja hamwe ntibinubane. Erigizo byafashe cyane rwose, birarira n'uzoheza abazodutware ejo, reka zodutome baba bantu barezwe, abantu bafise imico n'imigenzo ibere izotunganya kino gihugu.
Twibutse ko leta atampungenge ifise kuri ibyo kuko ivuga ko abanyeshure bazoronka amashure bigamwe bataha. Umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko leta isaba ko uburaro mu mashure bukugwaho hagasigara ubwo ku mashure y'akarorero.
Igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga. Icyo kintu cyarakozwe kandi mu kurugero rushimishije turaje amashuri ari mu gihugu, abana benshi bararonka aho biga. Hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa rero ko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abana baje muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu.
Umuhinga mu bijyanye n'indero akaba n'umwigisha mu makaminuza Joseph Ndayisaba abona ko ivyo bishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshure mbere bagashobora no kutabandanya kwiga.
Hari abanyeshuri benshi amashuri ari kure y'imuhira bibagora, naho leta yagiza kigora ikora kamashuri menshi. Hari abanyeshuri batari bake badashobora kuronka indaro hafi y'ishuri kubera ko atamacuti bafise hafi yaho canke kubera ko atashuri iri hafi yaho. Hariho rero abanyeshuri ngira ngo umuntu ashaka kuvyibaza umuntu ayomenye igitikiri ca bingene bangana bashobora guhura n'ingorane ku biro ngingo.
Uyu muhinga Joseph Ndayisaba asanzwe yarakurikiranye inama kaminuza ijanye n'ivyindero yabaye mu mpera z'umwaka w'2014 avuga ko icyo kibazo kiri mu vyizwe. Aha akavuga ko uburaro ari ngombwa kuri leta ko bukugwaho kuko butwara uburyo bwinshi bw'amafaranga leta idashoboye kuronka, ariko kandi ukubushira mu minwe yabikorera utwabo kubw'umuhinga Joseph Ndayisaba abona ko bitazokoroha kubwa mikoro make y'abavyeyi.
Ivyo navyo nyene urumva biva ku buryo babafise ko nabo bitwa ko araba abigenga bashobora kubaka izo ndaro z'abana nukurabe ko bashobora kuba ikintu bakuramo. Sinzi ko ari cyo bashobora gukuramo baravye ubukene bw'ababyeyi ko bashobora kubaka indaro bigashoboka ko baka amafaranga ababyeyi ashobora kubatuma bisubiza ayo bakoresheje bakisubiza n'inyungu. Mbona umengo biragoye kiretse leta ibafashije kaba amatongo ya gusa ikagerageza ingene ibikoresho bo bironka ku mahera make. Ivyo birashobora gufasha mugabo nayo ubundi sindabibona neza ko ivyo bintu bishoboka. Ngira ngo muri kaminuza aho birashoboka kubera abanyeshuri bamaze kwisununura ngira bo kwemera aya mahera bakayatanga, ariko ku banyeshuri bakiri mu mashuri yisumbuye canke mato mato ndabaza ko bigoye.
Nubwo ayo mashure yabikorera utwabo yoshigwaho, twibutse ko leta ivuga ko amakomine ari azokwegwa n'ikibazo cy'abana basanzwe bakenye. Ariko rero kubwujejwe gutunganya amashure yegamiye Kereziya Katolika mu Burundi abona ko amakomine adashobora kuronka amafaranga leta yahora icisha mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo ifashe abo bana. Aha Patiri Kazitonda Jean-Marie akavuga ko nyabuna nubwo bahamagarirwa kubaka ubwo buraro leta ari ntasubirizwa mu ndero y'ugwaruka gose.
Kurira ugwaruka gose biri muri ntasubirizwa leta iteza kugumya yibuka mu maso yayo.
Patiri Kazitonda Jean-Marie abandanya asaba ko leta yoshiraho ingingo ziherekeza itegeko cyo gukuraho uburaro. Aha twovuga nko gukwiragiza umuyagankuba ku mashure yo mu ntara zo mu gihugu hamwe n'ibindi abona ko byokwigwa bicaye hamwe na leta n'abandi bose begwa n'indero. Aha tukibutsa ko abanyeshure bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro bazoba arabagiye mu gice cya kabiri cy'ishure shingiro, naho nyene hakazokwisungwa amanota bazoba baronse kugira baje mu mashure y'akarorero muri kino gihe ageze kuri atandatu mu gihugu cyose. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. None mbega abigwa n'iyo ngingo muyumva gute? Mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi hatandukanye abigisha bobo mumva gute iyo ngingo mushobora kwandikira ijwi rya Amerika kuri radio yacu arobase gmail.com gutyo tukabandanya tubatunganiriza ibiganiro bitandukanye biruranye n'ico kibazo. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nari nabiciye ku masonga nk'itangura mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ingingo ya leta itegeka bubakanye batanditswe mu mategeko kwandikwa naho abafise abagore barenga umwe kwandikishwa umwe gusa ntibonwa kumwe n'abari mu idini rya Islam. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana niwe dukesha ino nkuru atangura twumvisha umwe mu bayisilamu b'Igitega icagona.
Iryo tegeko ryo kwandikisha umugore cyariza guhonyanga amategeko y'Imana rumva ntituyongere umugore wa kabiri kandi Imana yaraduhaye uruhusha twiyongeze. Yego kumwe natazi n'amategeko y'igihugu mugabo amategeko y'Imana asanzwe amuzi. Imana niyo ibeshaho abantu sire ama leta iratunganyije abantu gusibica nk'ibirya ntitubeho nk'ibikoko. Imana itubwira uti fankihu mataba lakum minan nisa imathna wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla ta'adil fawahid aw ma malakat aymanikum. Imana itubwira uti muze murongora abagore mukunda umwe babiri batatu gushya kuri bane mugabo ry'igihugu riza guhonyanga vyose nticojeje amategeko igihugu. Abayisilamu tuvuga uti tukurikiza igitabo.
Uyu ni umwe mu bagabo ari mu idini rya Isilamu babona ko itegeko ritegeka bubakanye kwandikwa mu mategeko n'umugore umwe ryaje kurengera itegeko ry'Imana. Abari muri iryo dini ntibabona ko mu iryo tegeko ashamayamu ni umukenyezi ari mu idini rya Isilamu.
Mugize mariage mutagiye muri leta civile numva umenga sishobora kukwishimira rwose nishyiremo kuri umugabo wanjye koko cyane nanjye wishyiremo ko ndi umufasoni wawe koko kuko mu gihe tutagiye mu mategeko urumva ko tutaba tujyanye amategeko ya bene gihugu byo kuri rega kuri twe bw'abagore nta mugore n'umwe ashobora kubinezererwa nuko gusa usanga abagabo benshi batabishaka kuko bamwe bavuga nko mu idini wacu bavuga yuko ngo ubushimye gutorana umugabo ngo akiriho ntajyewe nk'akarorero nkajyewe cyo kubitahura sindavyuma sindavyemeye.
Utoyi Hussein yemeza ko yavukiye kandi agakurira mu idini rya Kiisilamu uno munsi arongo gisagara cha Gitega agira ati
iyo umuntu anyereye akazana umugore bidaciye mu nzira ya leta burya bazanye igisuma kuko iyo bishitse bigacangana bikagenda nabi umukagenda twa ibintu kwe dufata yuko uwo mugabo yizaniye igisuma n'igisuma kiba cyamwivye. Idini rya Isilamu abantu bibaze baragihe kinyuma baja gukora ibintu bitajanye n'amategeko. Ni idini risanzwe gitunganije neza dusaba ko abantu bagito batuhaba baza kwikika inyuma y'idini kugira ngo bashobore kuza gukora amafuti yabo.
Venance Imaniramu na Muramatari w'Intara ya Gitega we ntacijya nino kubijanye n'iryo bwirizwa rya leta ritegeka abagabo kwandikwa n'umugore umwe.
Ivyo nivyo bishyiramo kanatsinda uri kuraraba n'ivyo bavuga ntibikunda kuko baravuga bati ngo idini arekura yuko umugore umugabo ashobora kugira abagore benshi mugabo akabakunda kumwe kandi murazi ko bidakunda. Nta muntu ashobora gukunda abagore kumwe urumva ko bidashoboka. Umva itegeko rimaze gusohoka ubwa mbere turabanza tugahimiriza nkuko turiko turabigira kugira ngo abantu bavyumve baje mu mategeko abatazovyemera rero itegeko rizoheza nako nibwirizwa rizoheza ribafate kandi bahanwe hisunzwe iryo bwirizwa nyene.
Abafise amakenga yuko umugabo yamaze kurongora abagore babiri canke barenga azoca ashima kwandikwa n'ukiri muto umugihe mukuru abariwe yatumye urugo rurama Buramatari Venance Imanirambo nagira ati
iyo umugabo afise abagore benshi birumvikana ko harimwo uwo twokwita umugore mukuru muganta bari umugore yaba uwo mukuru yaba uwo mutoyi bose babakira abasambanyi mu gihe atabugeni buraba nk'abajejwe intwaro twamatugira tuti umugabo afise abakenyezi benshi vyiza yo kubakana no wa mbere umugabo rewo kubera itegeko rigira riti umugabo yubakana nduwo yishakiye abo bose mu gihe babatarandikwa nta mugore abarimwo nuwo nyina wenyene ntabari umugabo abari umusore abaye nabo babakiri inkumi nabo babashaje. Iyo bimeze gutyo azoheza atore umwe bubakane hanyuma abasigaye amategeko azoheza abajejwe barabe icyo bafasha ari cyo azobafise ku burenganzira amategeko aheze amurenganure.
Mbega ubwo abirukanywe ntibazotwara abana gucya abana bakaba baguye mu mporero nanyene tumvirize Buramatari Venance Imanirambona
abana bobo ntangorane bitegereza kubatera iyo bavutse barandikwa banditswe bandikwa kuri se wabo aho no kuvuga yuko abo bo ntangorane.
Ikiboneka mu gisagara cha Gitega nuko benshi mu bakenyezi bari mu idini rya Islam bakiranye ugwezi iryo tegeko ritegeka abagabo kwandikwa n'umugore umwe. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Ooh.
yuko ankumbuye ni Big Fizzo akaririmbo ngo arazi yuko amukumbuye nakanya rero ijwi rya Amerika tubaha ko gutasha canke tukabahuza nabanyu aho bari mu gihugu hagati canke mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi wa mbere duse ku murongo ni Jerome mwiriwe neza uraho Nairobi Nairobi havugwa makiga Jerome
abugo mutekano kuye kabisa gusumba hiyo
gusumba he
gusumba mu Burundi
gusumba mu Burundi ego Jerome uherereye Nairobi neza na neza majahe
yewe yarugumye muri bire ahantu ikabanye kurota
aka beho karabatanguye ano mezi ni ayiwanyu yo gukanya
kabisa ni ndo butamba ya makoti
ego nuko Jerome ngaho Nairobi usanzwe uhakorera uduki
nakuvuga ubu kubera takaza umuntu ararunga turagereza cyo umuntu akaza kwitu mamo kuri atabo kunashora kubaho mugabo iyo dukora byose twashobora kubona yuko iyo twaguma hiyo nawe nyine bari kumerwa na rugusumba aho tubatoye
ego Jerome ukawushaka yuko no munsi tugutahiriza abande
ari bindi byose kimaze tugukana ya rugumbura akaba ndemba de delivery ni muzika wari se kumyari yo kumugara akaba plastic ya rugumbura akaba iva
wose ukabifuriza ikiga Jerome Asante sana tunakutakia siku njema.
Haya asante ni.
Urakoze gose.
Asante.
Ijwi rya Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose nkano mango rero turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye Rusenda Nyarugusu Mahama Uganda kino kiganiro ni gwanyu mukaba mufise ico mushaka kutubwira tubashikire ko ni radio yacu @gmail.com Pascal nawe yamaze gushika ku murongo Pascal mwiriwe neza ego muhere ya majega Pascal Nyarugusu Tanzania mwikambi havugwa makinga ho Nyarugusu ga Pascal
Nyarugusu kuri kirasima uko biriko
Abarundi mungana gute ubu ubiravye
Ubu garabye ko tungana barundi ibintu bya ukanda kubirenga
Eh hari habakiza barakwije bitigira ibyabo babwirizwa kwakira ikibazo c'ibifungurwa ntibari bagikemuye ga Pascal mu kubahereza utuje tomuza muratora ku imfungurwa none mu minsi yahera nk'umuryango ugizwe na batatu uronswa ama uronswa dufungurwa tungana gute ku kwezi hama ibikozo navyo
ibikozo nabinye ndeje ni bitalibi kwiye
Nukwihangana Pascal nuko rero ukabushaka yuko no munsi tugutahiriza abande
nago makomo nahiriza abana kuje mu gihugu marimo atanze nimero ariko tuziko
ni twashoboye kumutora ariko ntacu shobora gucishaho ubutumwa bwawe
Ahayele.
Ego.
Oh.
Changi na ho Pascal turaza kongera dusubiye kuguhamagara tutari kuri kuri micro hama tugerageze turabe ko twobahuza.
Ego
aha. Urakoze rero ugira umunsi mwiza.
Ego namwe
urakoze gose. Ijugi Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara. Hari Pierre ari ku murongo. Pierre miriwe neza.
Miriwe.
Murakomeye.
Murakomeye.
Mhm. Uherereye ga Pierre.
Ndi mu Marangara mu ntara ya Ngozi.
Marangara mu ntara ya Ngozi.
Ego.
Ego. Ngozi ivyifashe gute muri uno mwanya tuvugana?
Ha
vi fashene
tantangorani.
Nuko rero ka ushaka ko tugutahiriza abande ga Pierre.
Shaka munahirize abari mu Bugande.
Mhm.
Nabandi bari mu Rwanda mu nkambi y'Induta, soma bande mu nkambi y'Imahama.
Aha.
Nabari muri Tanzania mu nkambi y'Induta.
Mhm.
Ego.
Utahidra barundi bose canke ufise inshuti zihari?
Ego, bamwe ni inshuti. Ego.
Ego. Urakoze nawe.
Ego, nashaka kandi munahirize abari I Bujumbura.
Ego. Urakoze cane gose Pierre nawe we ngaho onye Marangara Ingozi ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze.
Mhm.
Ubiwagirwe.
Humura wambereye umugisha kukura ni nkukura ubuzima amajambo ari muri ako karirimbo humura rero twibaze ko anza kubafasha kugira umunsi mwiza aho muri tukaba tufise kandi Innocent ku murongo. Innocent mwiriwe. Innocent ga telefone kiwe ntikamukundiye ko aguma ko ariko turabandanya tubatahiriza abanyu tukaba dusigaje iminota 5 gusa kugira ngo dushobore gusozera ikiganiro cuno munsi
rugitoshye nk'urwabatoya.
Sasubiye kugaruka ku murongo mwiriwe neza Innocent.
Mwiriwe mwiriwe.
Yego murakomeye.
Turakomeye buke buke nkambi nyine.
Buke buke.
Ni buke buke uko no turi gabatu gabanije. Ahanye turi mu yarira.
Bagabanije uturi bwa twahe uri mu kambi ya he?
Uri mu kambi y'Induta.
Mu kambi y'Induta.
Ruta Tanzania.
Ego Innocent, ico kibazo ni kibazo kimaze imisi canke nigishasha ugeranije nivyo twari twarumvise imisi yahera. Kuko umenga mwari mwarashira.
Bari gabanije hanyuma baragirane bara basabira ko byongeza mugabo ubu base baragabanya. Bariko baravyafisha amaganya yuko bagabanije.
Nuko rero ncuti bakunze ibijugi Amerika kawe no ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi bakoze abanyamakuru bagerageje kuturondera inkuru zitandukanye co kimwe n'abakunzi bacu twavuganye ku matelefone yakoze umufasoni Natron yashikanye amajwi ahiwanyu ingenieur yakoze na Innocent Kimenyi bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye. Imana ibahezagire.
Turabashimiye bagenzi bacu batugejeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe. Ne Eugenia Mukankusi ngize nti naho ubutaha. Mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.